VOA. Iyi ni radio ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni z'abacuti mwese turi kumwe kuri umunsi wa gatanu itariki 9 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi bibiri na 2016. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ni mu kanya turabashikiriza ikiganiro muri Sanga kiza kwibanda cyane cyane ku rugendo rw'umuhuza Benjamin Mkapa yahora mu Burundi yaramaze iminsi itatu, ariko imbere yaho turafite amakuru avugwa mu Burundi. Tugiye gushikiriza wana mugenzi wacu Jenny Mukangusi ari kumwe n'amenyesha makuru radio Ijwi rya Amerika I Bujumbura. Jenny,
urakoze Frederic, mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Nkuko mugenzi wanjye yarabivuze, umuhuza w'abarundi Benjamin Mkapa yasoje uruzinduko rw'iminsi itatu mu Burundi. Nyuma yaho yaganiriye n'abanyamakuru mbere yo kurira indege imusubiza mu gihugu cye cya Tanzania. Ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Wirika neza. Eloge, uranyumva?
Yego, Jenny.
Bwana Mkapa yashoje urwo ruzinduko rwe, mbere yo kugenda ni iki yavuze cyaba cyapfunditswe muri urwo ruzinduko?
Muri urwo ruzinduko nta kintu kinini Mkapa yavuze cyafunditswe, kiretse ko yibukije imigwi byabonanye y'abantu batandukanye, nk'uko twagiye tubivuga mu makuru yacu yo hambere. Kandi muri iryo tangazo ryasohowe n'umwe mu bahanuzi b'igihe, ni uko yibukije ko Abarundi bonyine ubwabo ari bategereza gutorera umuti ibibazo bibega, kandi ko inzego z'igihugu kuva ku mukuru w'igihugu ari ntasubirwamo, ata muntu yosubira kuvuga ngo ni inzego zahonyanze amategeko.
Yabwiye abanyamakuru mu bibazo bamubajije bagarutse kuki ahanini?
Nagarutse ku bibazo kandi bijyanye n'abashobora kwemererwa mu biganiro n'abatemerewe, nk'abajya leta yasohoreye imitahe mu butungane, bajya bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze. Abo bose Mkapa yavuze ko kubwiwe bategwa n'ibiganiro ariko ararongora.
Hari icyo se Bwana Mkapa yaba yasabye Abarundi bose muri rusange?
Bwana Mkapa izi asabye Abarundi bose muri rusange, cyane cyane impande zibiri batavuga rumwe na leta hamwe n'ubutegetsi. Yagize ati, icyo ndabasaba bose ni uguhagarika ubugizi bwa nabi ku mpande zose, abantu bose bakaganira.
Hanyuma abakifite ikibazo cyo ku butegetsi ngo ntiburemewe ntibwemewe, hari icyo yababwiye?
Aho yabakuri inkoni y'ubwishitsi yavuze ati, ibi ni ntasubirwamo, nta n'uwasubira kubivuga. Yabivuze mu majambo mbere, navuga nti akomeye, ko yavuze ati basa n'abataye umutwe, basa n'ukumengo sindu wabaroze. Akiri nta muntu yogwa kibisubiramo, na za sentare zose zituwe harimo iy'ibihugu bya Afurika y'Ubuseruko yase yamaze kwemeza ko amatora yabaye yemewe, none abantu bo kwitegurira kuraba ingene batunganya amatora yimirije neza.
Ndagushimiye cyane Roje Wirika neza, iyo nkuru uraza kuyiduha ku buryo burambuye mu kanya. Urakoze
nawe Jenny.
Indi nkuru ivugwa ni uko umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yemeza ko u Burundi bwatumyeho ubuserukira mu gihugu cy'Ububiligi Jeremy Banigwa n'inzigo, akaba rero ngo igihe kitaragera cyo kugira ngo ambasade y'u Burundi ibe yafungwa. Iyi nkuru nayo turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mukomeze rero mwumva ikiganiro muri Sanga.
Barakoze bagenzi bacu baje kudushikiriza amwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Ubu naho ni umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Mu kiganiro cyacu cy'umunsi muri Sanga turagaruka rero hanini ku rugendo mu Burundi rw'umuhuza mu biganiro hagati y'Abarundi Benjamin Mkapa yahoze ari perezida w'igihugu cya Tanzania. Ejo ku munsi wa kane yabonanye na perezida w'u Burundi mu nama yabaye mwiherero. Yabonanye kandi n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta, yongera abonana n'abarongoye amashyirahamwe atagira inyungu za politiki kandi n'indi mirwi. Uyu munsi kandi yasubiye kubonana na perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Nyuma yaho arangirije urwo rugendo yahaye ikiganiro amenyesha makuru akaba yashikirije aho ahagaze ku bantu bagirizwa ko bagize uruhara mu kudurumbanya umutekano mu Burundi baronderwa n'ubutungane yavuze ko abo bantu atakibanza bafise mu biganiro yongeye saba barundi kandi kutabandanya bavuga ko leta itemewe nkuko amenyesha makuru iradio ijwi ry'Amerika mu kanya Eloge Wirikaneza abivuganye na mugenzi wacu Jeri mu Kankusi. Muri urwo rugendo rero kandi muhuza mukapa yaratangaje ku biganiro atekanya gutanguza kuva mu kwezi kwa mbere vyoba bimaze gusozerwa n'amasezerano y'amahoro mu kwezi kwa gatandatu batavuga umwe na leta ariko bavuga ko ico gihe ari kirekire. Mbega ibiganiro vyotangura mu kwezi kwa mbere nkuko byatangajwe vyoba bizomera n'ibindi byatunganijwe mbere yaho mu gihugu cya Tanzania bitigeze bivamwo inyishu yihuta yotuma barundi bava mu bukene barimo ikintu cyo korwa kugira ngo abanyapolitike bose kubo ku mpande zose bumve ko barundi barushe bakeneye inyishu zihutirwa n'ikihe. Uyu munsi rero twatumiye abafasoni babiri bagize uruhara mu biganiro kuva bitanguye gukoreshwa n'abahuza Perezida Museveni w'igihugu cya Uganda hamwe na Benjamin Mkapa yahoze yarongo igihugu cha Tanzania. Abafasoni bose bari batumiye muri ivyo biganiro tukaba rero twatumiye Professeur Marie Louise Barichako akaba muri kigihe wewe ari Kigali mu Rwanda. Twatumiye kandi na Madame Pascal Ziminani wewe akaba ariko araminuza amashuri ya doctora muri kaminuza mu gihugu cha Canada. Mwiriwe neza Madame Pascal Ziminani.
Amahoro.
Murakobe turumva ko murakomeye Madame Pascazi?
Yego turakomeye namwe.
Turaho. Turabona ko telefone ya Madame Louise barica ko kigoranya ariko reka turabandanya tugerageza ko murondera mukanya nibaza ko ashobora kuboneka. Madame Pascazi mwebwe namwe mwakurikiranye urugendo rwa Perezida Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania mwumvise amajambo yashikirije cyane cyane ku vyerekeye boje mu biganiro nkuko byatangajwe avuga ko abafite uruhara abo abarondegwa n'ubutungane mu Burundi badakwiye kuja muri ibyo biganiro iyo nkuru mwebwe ku ruhande rwanyu mwagiye mu biganiro vya mbere kuva ni Tanzania mwayakiriye gute?
Jenira bayi uko ico yavuze ni icyumviro cyiza kuko ingorane mbona muri Afrika no mu Burundi nuko hari abantu batemera amatora bakumva ko ibyavuye mu matora ukutabyemera ari ugutera akajagari ari ukwicana. Urumva rero gufata abantu bagiye mu bwicanyi ukajya kubashyira mu biganiro uri kwereka akarorero kabi abandi bashobora kuzobikora mu 2020 biyumvira yuko amarezilita y'amatora azojya asohoka batayemeye inzira yo kwerekana ko batayashimye ari ukwicana ari ugutera akajagari mu gihugu. Njye iyo ngingo ndayishigikiye. Mugabo icyo ntashigikiye ni ukumva yuko abari hanze batoshobora kugira ingene bobafasha batahe kuko harabagiye mu bwicanyi barabupanga baranabivuga mu marezo sosiyo. Mugabo hari n'abandi bashutswe bagakurikira biyumvira yuko bazogaruka ubutegetsi bwarahindutse. Jenibaza ko nk'abo bashutswe bagombye guhabwa chance yo kugira ngo batahe baze bari mu Burundi buba ku Burundi hamwe n'abandi barundi bose.
Madame Pascazi ariko murazi ko hariho benshi bavuga ko ubutungane bwa butigenga abo bantu bari ku rugo rutonde rero bakaba babona ko nabo boba barenganywa aho hoho muhavuga kwi
abantu barenganywa ubutungane mu bisanzwe ubutungane bwagomba kwigenga. Mugabo mu bihugu byinshi byacu bya Afrika ni ubutungane usanga akenshi butigenga ariko je nibaza yuko societe civile mu Burundi irakomeye kandi amakungu menshi ariko arakurikirana hasi ibiko bira mu Burundi. Kugira ngo rero Burundi buzofata abantu bubashire ku mariste nta mapreuve je nibaza ko ari kubarenganya. Mugabo twese turazi yuko hari abantu bafite mapreuve natwe turi hanze tutari mu butungane twumvishije bariko baravuga ibyo gupanga kwica umukuru w'igihugu tukumva abandi bariko barapanga bavuga ibijambo bitanejeje muri mu mateleviziyo yo hanze mu maradiyo yo hanze ku ma Facebook. Nkabo nibaza yuko umurundi wese ababazi abarengana naho barashobora gufata inzira y'ubutungane bwo hanze bagasaba maonje yo hanze bagatanga amarezo aboneka yerekana yuko barengana ama ubutegetsi bw'u Burundi nabwo nibaza ko no ubutegetsi bw'abarundi bose ari ababwemera batabwemera nubgaho rero ku juwarore y'umubyeyi w'abanyagihugu hamukaraba bo bari hanze barenganye batari muri ibyo bintu baba ari kuri yori ikamukuraho kugira ngo batahe
ikindi kintu Benjamin Mkapa perezida yahoze arongoye igihugu cya Tanzania yashikirije nuko abavuga ko leta itemewe bureka iyo mvugo ivyo vyo vyo mu bivuga kwiye
abavuga yuko leta itemegwa je nibaza yuko hari ingorane mu Barundi hari ingorane mu Barundi hari uko tubona ukuri mugabo ikintu cera tugagerageza kwerekana ko cirabura cyangwa ko kiri grise ubutegetsi bugomba kwemerwa kuko abanyagihugu baratoye ibyavuye muri ayo matora bigomba kwemerwa n'ababutoye nkuko nawe yabivuze n'abatabutoye bagomba kubwemera hama abataratowe nabo bakarindira 2020 byahubwo navuga yuko aho kugira ngo abantu baje basubira kuri yasije itakiri ara page yasije umuntu wese yabona ati turiko turatakaza umwanya ni ukugira ngo ahubwo ingorane nyazo aba arizo zivugwa kuko zinibaza yuko ingorane nyayo mu Burundi muri iki gihe n'ubukene ni corruption ni ukutagira akazi ku bantu benshi izo nibaza yuko izo ngorane abarundi bari kwicarira hamwe bakaronderera inyishu aho kugira ngo babandanye bavuga ubutegetsi bwatowe kuvuga ko batabwemera babwemera batabwemera ntacyo buhindura abanyagihugu baratoye ntawe usubira inyuma
ikindi kintu cyatangajwe nuko ibiganiro byatangura mu kwezi kwa mbere bikarangira nko mu kwezi kwa gatandatu hapfunditswe ingingo hapfunditswe amasezerano y'amahoro icyo kiringo mu kivuga kwiye
amezi atandatu yo kugira ngo abarundi bumvikane bagire icyo bashika ko nibaza ko ari make kuko mu biganiro bibiri nagiyemo mu kwa gatanu no mu kwindwi nabonye yuko mu minsi itatu ibintu byaba byavuzwe byaba ari bikeya cyane kubera iki kubera abantu basanga barimo baraturuna muri cercle mu kiziga bagasubiramo ibitagombye gusubirwamo bakazana ibitagombye kubaho urumva rero kugira ngo ubuzima bw'igihugu buzapangwe mu mezi atandatu hagati y'imigwi idahuje ibyiyumviro nibaza ko icyo kiringo kidahagije
mwihweje ibiganiro mwagiyemo muri Tanzania igihe byaheruka mukiweza ibibazo byari bihari ico gihe ukuntu abarundi batavuga cyo kimwe nkuko twavyumvise no mu minsi heze muri baza ko naho bubongera amezi arenga atandatu bote bagafundika ingingo ziboneka
ego niraza kubateba bagafungika ingingo ziboneka kubera nkuko nabivuze hari abantu bahunze barashutswe hari abantu bahunze nabo twahura nabo warusha hari bamwe babandanya kuvuga genocide mugabo nibaza ko avec le temps abantu nkabo bashoboye kubona yuko iyo genocide idahari bashoboye kubona yuko iyo genocide idashoboka donc ubwoba baba bari bafise canke ibihuha bari barumvise kuri bene wabo canke kubo basangiye imigambwe canke ama association nibaza ko ubwabo baronse akanya gahagije ko kubona yuko iyo teori ya genocide ntikunda ico ni kuri kimwe ikindi naho abahora bitwaza manda bagasaba guverinoma ya transition nibaza ko bamaze kubona yuko ibyo basaba bidashoboka bishimoka kuko
ubutegetsi bwo kubidashoboka
n'igihugu kugira ngo haze guverinoma yo kumvikana yo kunegosia urumva nibaza yuko nkicyo kuri ibyo nibaza yuko yari nk'ikintu cya illusion ko iyo illusion yaba yaravuye mu mitwe yabo akabona yuko icyo kintu ntigishoboka
madame Pascazi
bari bafite icyitwazo cya genocide bamaze kubona ko iyo genocide itazo
madame Pascazi muraza ariko ko mu gihe hari ibiganiro kenshi na kenshi kugira ngo ibiganiro bigende neza haba ari cyo bita nko mu cyongereza win-win situation aho bose atawumva ko aneshejwe
icyo kintu nibaza yuko hari ukuntu aho kugira ngo bibe win-win nibaza ko muri contexte y'abarundi yagombye kuba ahubwo is not about winning ntabwo ari uwatsinze cyangwa uwatsinzwe ahubwo ni ukwemera kugira ibyo kila muntu wese ashira ku ruhande kubera inyungu y'igihugu. Kubera tuvuze ngo win-win, kila muntu atsinde, aho nta abarundi bazigera bashika. Kuko hari abatsinzwe mu matora, none bazatsinda gute. Hari abatsinze ku matora, none bazemera yuko bangana n'urya yatsinzwe gute. Icyo ni kimwe. Ikindi naho, win-win ku muntu yakizwa n'ubutungane yuko yagize ubwicanyi hakaba hariho amapreze. None nk'uyo muntu azagira kuri nivo yo kuvuga yuko nawe ari kuri win-win gute. Ntibishoboka. Nibaza yuko logique ya win-win mu negotiation yagombye kuvaho, ahubwo akaba logique yo kuvuga ati ku neza y'igihugu ni igiki noshira ku ruhande mu nyungu zanje kugira ngo twumvikane, kandi ibyo bikaba ku ruhande rwa guverinoma no ku ruhande rw'abarwanya guverinoma.
Tubibutse inshuti mwese ko mwikomwe abandanya kumviza iradio nkijwe ry'America risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi ko tuvuga cyane cyane ku rugendo rw'umuhuza mu biganiro by'abarundi Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania, akaba rero yasozeye urwo rugendo akaba yatangaje ibitari bike mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Turi kumwe na Madame Pascal Minani, akaba ari mu fasoni akurikirana cyane cyane ibya politike, akaba ariko yiga muri kaminuza agira doctorat muri sciences politiques aho ni mu gihugu cya Canada. Twari twatumiye kandi na professeur Marie-Louise Balichako, ariko telefone gushika ubu iriko iragorana, sinzi igituma, ariko nibaza ko ateba akaboneka. Turafise umuntu wa New Radio ijwi rya Amerika, Eugene, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Murakomeye, murafite ikibazo, murafite icyumviro, muri hehe?
Ego cyane, turi ngamwe zikora cya Bujumbura.
Ego, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Ego, turabanje kuramutsa umutumire hamwe n'abarundi bose, yaba ari ngamwe mu gihugu cy'u Burundi n'abari mu makungu bose, ndabwira ati ndabaramutse cyane mwese, cyangwa amahoro.
Barakumva?
Ego, hanyuma nanjye ndabanze gushima by'imvamutima umuhuza wabo mu matati y'u Burundi Benjamin Mkapa. Kuko yashimye kuvuga ati jewe sinshobora gukorera ku bintu jewe nishike ku rubuga, agashima gushika ku rubuga akavuga ati jewe ngo banishike mu gihugu bavuga yuko atabona umutekano kirimwo, kugira ngo nirabire neza ibyo ibintu bivugwa mu gihugu, ndabe uko bimeze, ndabe tubone n'abategetsi bamwe bamwe, mbese n'abenegihugu bamwe bamwe, kugira ngo turabe koko ibyo bintu ko opposition ivuga ko byo bari byo. Icyo ndakimushimiye ko cyane, hama nagoma nsabe nshimitse abantuze abatavuga rumwe na leta, nagoma ndabasabe ko kwegera abenegihugu bakaza kufasha imbabazi, kuko amakungu yose aramaze kubona yuko izi opposition ivuga atanamwifate kandi ari ibintu z'ibinyoma, kuko Uburundi buratekanye, abenegihugu baratekanye.
Murakoze.
Hama nagomba mbaze akabazo gatoya uwo mutumire.
Yego.
Hama mutumire uravye ibyo abanyepolitike bagenda barashikiriza. Bagenda bararirimba bavuga yuko emama ngo yakwategwa magenoside. Wewe umuntu ukurikirana hafi za politike, ugakurikirana Uburundi uko bumeze, ugakurikirana ibihugu bimwe bimwe, usanga biriko birashaka kubera amaboko mugongo, wobitera akahe kamo canke wokibura ikihe kuri abo bose bifuza ko Burundi bwoja mu vya jenoside kandi zasezera igihe cyangwa akahe icyo gihugu cose cifuza yuko Uburundi bwosubiranamwo. Na cyane cyane nk'ububiri urumva ko ububiri na cyane cyane ko aribwo bukunze aribwo bubitse cyane cyane abashaka gutembagaza ubutegetsi, abo bose wewe ubahanura iki kugira ngo bumve ko ari gucikukiye, kuko abazungu n'ubu atakindi barota atari ukudubera amaboko imugongo. Ahubwo nagoma ngire kunsaba akantu kamwe, rero nsaba yuko kugira ngo ibi byose biduhere na opposition ibone yuko izigenda ivuga atabifatiye ifasanyo babrotse akavuga yuko atansaza zose ku Burundi, nibazizane hama abene igihugu gisubire igihugu kibandanye gikorera imigambi myiza abene igihugu hamwe n'abene igihugu bakomeze kwitekana muri umutekano, kuko nta kindi kintu na kimwe abo wese bavuga ati azokwimvira ku byo akajagari.
Yego, urakoze.
Azimwemerera nta numwe.
Urakoze Eugene, reka duhe n'ijambo Benjamin nawe nyene agira icyashikirije. Benjamin, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Mwiriwe muri hehe?
ndi Bujumbura.
Ni mwafite kibazo mwafite cyumviro?
Je ni kibazo nari mfite. None ko kombona leta ivuga yuko idashobora kuganira nabo tutavuga rumwe. Ikavuga yuko idashobora kuganira n'abaturiye abantu n'abaturiye ibintu. None iteguye kuganira nande ko mbona abo nyine yanka ko ruganira aribo mbona bari mu muze bari muri opposition. Ikindi nacyo burya uwumva yumvise abarundi bakunda guca umugani kigwikwa n'icumbi kerekwa n'ikibone nyakubahwa mukapa yamaze kwerekana aho ahagaze ewe icyo mbona ni uko abanyepolitiki bari hanze y'igihugu bokumva kamuretiki irabatera kugira ngo baze hama bakwitwe nawe mu gahanga hanyuma uwera yere hama uwuhanwa ahanwe. Ikindi nacyo ndagira mvuge kwa rya jambo nyakubahwa Gwasa yavuze ego nivyo burya Gwasa yavuze ndabishyigikiye. Leta niraba kungene yogira imbabazi kugira ngo bajya bakoze birya bintu bemere baze basaba imbabazi hanyuma leta nayo bagira imbabazi hanyuze ibiganiro bibone kubandaniriza mu Burundi. Na cyane cyane mu gihe numvise yakubahwa Benjamin yavuze yuko abantu bazi ko bakurikiranwa n'ubutungane batazigera baganira na leta kuko leta nayo yabisabye. Aba murakoze iki kibazo cyane mwembariye.
Murakoze Benjamin reka duhe ijambo Madame Pascal Ziminani agira icyo avuze ku kibazo cya mbere cya Jeanne. Ache agira ko ni ikibazo kibajije na Benjamin duga ku ijambo Madame Pascal Zi.
Ego murakoze ku kibazo cya Jeanne ndahera ku kibazo cyo cya kabiri cy'ibihugu byo hanze. Icyo nabwiye ibihugu byo hanze nibaza ko nta na kimwe nabibwira kubera abarundi tugomba kumva yuko ibihugu byo hanze bikorera kuri base ya entere. Ibihugu twita yuko byateye imbere akenshi bitezwa imbere n'ubutunzi buri ku butaka bw'ibihugu bya Afurika n'ibindi bihugu byo muri Moyen Orient cyangwa byo muri Aziya. Urumva rero ibihugu byo hanze hafi ya byose byatunze kandi bibandanya bitunga kubera bitegeka ibihugu byo muri Afurika bitegeka ibindi bihugu byo hanze bikenye umugabo bifite ubutaka butunze bibemerera yuko bajya gufata ubutaka ibiri munsi y'ubutaka bwabo bakabitwara hanze nk'amadiyama nk'amakobalte izi televiziyo zose turaba amamikoronde dukoresha amapareye amaserire yose dukoresha ibikoreshwa muri ibyo amamateriyere avamo izo seriye na telefone na televiziyo zose biva mu bihugu bikenye. Urumva rero ibihugu bitunze cyangwa ibihugu byateye imbere dushizemo n'ububirigi ntacyo ubwira kuko ntacyo butazi bwo bukeneye inyungu zabwo bukeneye igihugu kigomba kujya ku mavi kikemera yuko bazosangira ibivuye ku butaka bwacu. Ububirigi buriko burarwanira inyungu zabwo. Urumva rero nta na kimwe nobubwira ahubwo je nobwira abarundi nti nta mubirigi abashakira neza gusumba mwebwe mwenyene. Umubirigi ariko ararondera ubutunzi buri ku butaka bw'u Burundi. Na hanyu rero nk'abarundi ukunda igihugu cyanyu ama mukere ko bubirigi yuko mushobora kubaho
ariko aya makuru y'ububirigi bushaka ubutaka nta hantu yanditse
ntaho byanditse mugabo c'est la théorie du développement il est basé sur le sous-développement kugira ngo ibihugu bibe développé bidafite ubutunzi ku butaka bwa bijya kurondera ubutunzi buri ku butaka bw'ibindi bihugu akenshi ni iki ni les anciens pays bakolonize ubufaransa bugira la même chose akajagari butaya muri Côte d'Ivoire n'ukubereke nukugira ngo bandanye bukontrola ekonomi ya Côte d'Ivoire. Iyo ni example imwe. Hanyuma icyo nabwira abarundi ku bya genocide nuko abarundi bo bandanya baraba yuko igisoda kizokwame kivanze umuhutu n'umututsi bazokwame bangana mu gisoda umuhutu n'umututsi bazokwame bakorana mu gipolisi muri guverinema muri parlement muri sena ayo moko abiri manini yamyagwane muri histoire y'u Burundi azokwame akorana hamwe nta ucinyiza uwundi nta ushira inyuma uwundi kuko nta murundi ari hejuru y'uwundi abarundi twese turangana amoko yose. Urumva rero icyo ni ubutumwa bw'abarundi biyasire yuko amoko yose aba avanze ahantu hose. Urumva amoko avanze nta genocide izigeriba mugisoda mugipolisi bavanze nta genocide zigiriba
muduge ku kibazo cha Benjamin
ifashanyo genocide abarundi yuko bikure mu mitwe yabo mentalite yo gusabiriza kuko ibyo bihugu musabiriza nkuko nabivuze bifite ama intere yabo plus musabiriza plus bazoshaka kwempoza nabo ama condition yabo bega barundi ntibashobora kubaho badafite ifashanyo vuye hanze birashoboka mugabe ingorane mbona muri societe y'abarundi nuko kira muntu ashaka kubaho muri bix n'udatunze ashaka kubaho nk'umutunzi utunze nawe ashaka kubandanya yongerezaho nubwo muri moyo kongerezaho kwabari ukwiba canke gusahura utunze bw'igihugu mugabo gasanga tule moyo sombo kugira ngo abantu babandanye barondera iyo mentalite vuye mu barundi bakanezezwa na bike y'abafite ibintu byo kwizera imfashanyo yo hanze nibaza yuko babyikuyemo ni byiza kuri kazo za kigihugu
muduge ku ijambo ku kibazo cha Benjamin nawe nyene yashikirije
Benjamin yavuze yuko leta ikwiye kugira imbabazi abantu bagize ubwicanyi je nibaza yuko bimwe mu byatumye Burundi bushikaho buri ni impunite kudahana muhara abantu buri gihe bumva ko bagomba gukora ikibi nyuma y'umwaka ibiri bigahera hama bakabandanya baba muri societe nk'abera ico kintu rero hageze giko gihera umuntu yafashe umwana gihugu nk'aba akamuturira agomba guhanwa kuko nuwo aba yaturiye nawe yarafite droit à la vie ibintu byo kubabarira abantu gouvernement nibabarire ababoneka yuko bavuze ikibi mugabo abaplanifiye ikibi abagiye gufata amapine bagaturira abandi abagiye gufata inkoho n'amagrenade poste imigwi barimo ari mbonera kure ari abamanifesta uwagize ikibi nahanwe kuko nibyo byishe Burundi ifo yuko abagize ibibi bahanwa pemporte umugambwe barimo cyangwa aho bahagaze leta ntishobora kuvuga iki ikindi Benjamin yavuze ngo leta ntishobora kuvuga yuko itakwicarana na opposition none izoganira nande erega opposition ntabwo ari necessaire opposition radicale mu Burundi hariho opposition ipronani ni opposition none ipronani ntihari ntifite ijambo igomba kuvuga leta nicaye na ipron hari undi mugambwe wa opposition hariho FNL none si opposition leta nicaye na FNL yicane na ipron iyo sinarede nayo iri hanze ntibandanye itegeka iri hanze
n'abari muri senaride ariko bose ntibagirizwa nta byaha bagirizwa n'ubutungane si bose bagirizwa n'ubutungane
abo rero nibatahe kandi bavugane na guverinema nayo iborohereze kuko ikindi kintu guverinema igomba kumenya nuko ntishobora kubandanya ihitamo abantu izoganira nabo n'abo itazoganira nabo je nibaza yuko umuntu umwe wenyine guverinema itoganira nawe ni wa wundi biboneka hariho preuve ziboneka yuko yagize ubwicanyi abandi naho bahunze kubera barafite sipari y'iniyi nta bwicanyi bagiyemo je nibaza ko guverinema igomba kubagirira ubutungane bwo kubagarura mu Burundi kandi ikabareka bakagira politike nk'uko bamwe bayigira mu gihugu ntawe biruka inyuma ntawe barabigitsura
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na James mwiriwe neza mwegire telefone muvuge cyane murafite ikibazo murafite icyumviro
ndafite ibibazo bibiri
yego
mbere ntarabaza nagomba mbaze uwo mutumire yitwa nde ushobora kunyibwira
ni madame Pascazi Minani
urakoze ndagomba gushikiriza mfite ibibazo biri ngomba kubaza kibazo cya mbere cyerekeye
kibaze
reka mbaze yego ikibazo cya mbere na muhurwa uvuga ngo abakurikiranwa n'ubutungane ntibagomba gutumirwa mu biganiro uraba ukuntu umuhuza yifashe muri ayo magambo ashikiriza ntabwo abereye nk'umuhuza kuko aca urubanza kandi ari umuhuza ntagomba gucira abantu urubanza bataraje imbere y'ubutungane ubutungane bubashinje yuko bagirizwa n'ibyaha babareka izo ngizo ati yagenda mu ngendo y'umugambwe uri ku butegetsi ndatanga akarorero kuko ku ntwaro ya
Icyo kibazo umuhuza yakiganiriye n'amenyesha makuru yavuze ko wewe adacurubanza yatanze akarorero ku rubanza rwaciye mu masentare icyo kibazo duga ku ijambo ku kindi kibazo
ikibazo cya kabiri ariko ubiraba kuko nakomeje gusoma ibintu yashikirije kuri Twitter yavuze yuko batazita biganiro ibyo ngibyo kandi uraba iteta twavuga yuko ari 80% y'abantu bari muri Senarede aribo bari cyane cyane nk'abantu bari mu mashyirahamwe yigengere ya Arte Troisième Mandat bari abantu bose nta buryo bashobora kuko ari abantu baharanira agateka zina muntu nicyo gituma umugambwe uri kubutegetse ubashira ko biriya byaha ubashinje reka ngane kwinuta ikibazo cya kabiri
nawe waciwa nk'umucamanza ariko
oya ntabwo ndi umucamanza niko bimeze
duga ku kibazo cya kabiri
ikibazo cya kabiri nafatira kuri iriya jambo umukenguzamateka nyakubahwa Rwasa yashikirije ubushize avuga yuko igomba gusa n'icya kabiri abantu bose bari bahunze igihugu cyangwa abantu bari mu biyamirije iriya Troisième Mandat nta buryo leta yabakumira mu biganiro mu gihe tubona yuko ahanini aribo benshi mu biyamirije ibiganiro kandi aribo bantu tubona bafise abanyagihugu benshi aribo bantu bakumirwa mu biganiro kuko ntuzafata abantu bari muri leta bari mu kwakwa leta ngo aribo leta itumira abandi bafite abanyagihugu bari inyuma benshi leta ibakumire murakoze
James Rekadi jambo ndagijimana muri neza
niwe neza
muri hehe
murakoze ndamurumonge
yego duga ku jambo
kome ndashaka gushikura mutano w'umutumire kome ninarikashikiriza jewe ndumva n'ukuri bitanyubatse ariko aravugana ndashaka kubaza andre diplomasi y'ibihugu n'ibindi basabiki kavuga ngo ububirigi ngo budushakira ngo inabi ngo ubushaka ngo ntuzeye ngo mu butare buri mu gihugu cy'iwacu ubutare ngaha dufite mu gihugu dufite iki ubutare ko hari za Libya na Angola nk'uko hari ibitoro hakabaye amabuye agaciro ibyo bivuga ngo dukoranyike ahubwo ni uko ubwo buntu uzeye Belgique yoza yogira ntego urwo reka kukwitiranya no hanze kuko nibwo nta muntu n'umwe adafite umubanyi wo hanze uriko araba bemera etazini iri gihugu vraiment cy'igihangange iragenda gusaba rezede mu Bushinwa igasaba rezede n'ahandi hose ubwo rero ni si ukuvuga ngo yuko ngo namwigenda ya Congo niko byogenda araba mu gihugu ibintu nka byose ibiciro nka byose byaduze ubu weka ruko wavuga ngo bahunze bahunguke icyo kibazo cy'inzara mu Burundi weko atakivuga icyo abone iyo ariko ariko n'inzara amanika aravuga ariko arava ngo bahunguke ngo bahunze umuntu wese yahunze igihugu afite ntuze bujitifu zatumye ahunga igihugu rero nareke gutamba ku musimba abantu ariko aravuga ngo bahunguke ngo bagire na icyatumye bahunga bo buri cyagize ariko aravuga ngo ibintu byose n'ibyo kugeza mu gihe n'uwo muhuta yego mbere yashyize yuko abagize ngo ntibari mu kuri n'ibya mu gihe abantu benshi uriko arakumbuga imba ariko arakomanda bavuga yuko ibyo bintu n'uko yashyikiriza n'ibintu by'agashambo ni byo by'agashambo n'ingo bikwiriye ku muhuta aho yaciye urubanza avuga yuko ibyo rero byereka yuko n'abarundi n'ukuri bo bushubwenge nabo nyene cyane cyane bushubwenge bakamenya yuko urukwita rushagiyeva hanze rutumva muri bo nyene cyane cyane abanyagihugu bari biyuruguru bo batasomye mahe batabona bahendereje ibintu bakagenda bakavuga ibintu byose kamengo ubihugu mu gihugu ibintu bireba ariko araba ibintu byose byaduze ukabona none ibyo nuko ubona yicariye ahantu heza abonabo abayeho ndaropirase nicyo gituma ntabona ariko araba ni urwo gihugu jyewe nyine ari mu isoko ibintu nka byose byaduze none ariko araba icyo ushaka gute uri mu gihugu nta kintu na kimwe nta byose n'agacerere ariko umunyagihugu muto muto ariko ariko n'inzara yego meyizereka aravuga ngo bahunguke ariko aravuga ngo bahunguke ibyo nibishoboka nibishoboka mu bihugu bibasha kubaza wowe ko numva yateguye umutwe akaba azi ibintu nabwire ibyo bintu diploma santere y'ibihugu n'ibindi yuko ibihugu bishobora kwaka ikingoni kubera ngo
w'amatungo Madame Pascasi murashaka kwishura bwa mbere na mbere mutaguri ikibazo cabajijwe na James.
Ego kukiyo cha James yabaje bibiye ku cambere aho yavuze yuko abakurikiranwa n'ubutungane batoganira na guverinoma. Icyo kintu niba dayikoye nagisubiyeho. Ibintu byinshi Burundi turabye amateka y'u Burundi no kudahana. Ko hari abarundi bakora ikibi ndabisubiyemo. Hamwe bakumva yuko nyuma y'umwaka nyuma y'imyaka ibiri ikibi cyakoze kizibagiranwa. Harageze rero yuko namba tugomba ko u Burundi buhinduka. Harageze yuko ubutungane buhaguruka ugize ikibi wese kandi nabivuze. Ari mbonera kure ari mu manifesta ari mu sende BFDD ari mu sende ari mu FNL ari mu iprona. Kuri importe umurundi agize ikibi akicundi murundi agafata inkoho akarasana agomba kujya mu butungane agahana no ngaha muri Canada hondi hari umunyagihugu yahagurutse afata inkoho ajya kuri parlement yarafite ajya ibyo yaragiye kuruvandika ntiyavuye kuri parlement komeye kandi ni muri Canada igihugu cemeza amategeko igihugu cyubaha agateka kazi na muntu donc nta gihugu na kimwe ku isi nta leta nimwe ku isi ibyo ngaho ngo uri kwiricarana n'abantu bafashe inkoho bica abanyagihugu nkabo no muri etazini abirabura bararenganywa mugabo hari umwirabura afashe inkoho bamurasira aho nyene mu ibarabara kuko byitwa yuko umupolisi cyangwa umusoda uburenganzira bwiwe akazi kiwe no guproteja abandi banyagihugu urumva rero kugira ngo guverinoma ivuge ati mwe mwatugiye nimuze twicarane no gutanga karorero kabi kandi mu bihugu byose nta na hamwe bihora bibi nsubiye rero cyo kuvuga yuko hari abari kuri liste barenganywa icyo kintu notaba guverinoma yuko yicara hamwe ikaraba iyo liste abarenganyijwe bakavako abagize ikibi naho bakagumako hama ngiye ku bibazo bya Ndagijimana avuga yuko navuze ko ububirigi budushake inazi je navuze yuko ububirigi bufite inyungu zabwo buri ko burarondera kandi si ububirigi bwonyine navuze n'ubufaransa ibihugu bitunze byinshi biba bifite inyungu zabwo zabyo biba birimo birarondera mu bihugu bya Afrika no mu bihugu bya Aziya na Moyen-Orient urumva rero namba we yumva ko ububirigi budushakira ineza nagomba ndamubaza akabazo kuva muri 1961 mu Burundi habaye ubwicanyi Rwagasore yarishwe ububirigi bwakoze iki Ndada yarishe muri 83 ububirigi bwakoze iki habaye Ntegana Maranga muri 88 ububirigi bwakoze iki gushika ubu hari abahutu n'abatutsi bapfuye kubera inyungu z'imigwi imwe imwe yajya ku butegetsi ikiyunzira inyungu zabo ububirigi bwakoze iki kugira ngo bufate abarundi bubabwire muti nimwicare hamwe mutangire ubutegetsi kuko muri abarundi
kuri icyo kibazo madame Pascasi kuri icyo kibazo
ububirigi nta na kimwe bwigeze bukora kugira ngo bufashe abarundi kwicara hamwe bagasangira ubutegetsi
madame Pascasi kuri icyo kibazo cy'igihugu cy'ububirigi n'uruhara gifise nibaza ko hanini uruhara iyo abarundi bacanyemo uruhara n'urw'abarundi kuko nkuko babivuga mu kirundi utemurwiwe umutizi muhoro ubigi nta ugoca abarundi bose bafatanye munda ni baza kwico kibazo ari kibazo gihambaye cyane gose atawuvuga ko uruhara runini eka umutekano durumbanye mu Burundi ari kwera igihe gucyo bubirigi ariko reka duhe ijambo kandi ubundi mu nwanyu radio ijwi rya America Pacific muri
beneza
mwiriwe murafise kibazo murafise cyumviro
eko cyumviro narifise
yego
niki kijyanye n'ibi biganiro uyu Yoweri Mukapa yarayavugiye yuko kubiri bijyanye
Benjamin Mukapa na Yoweri
Sibi bijanye n'ibi biganiro yarayavuze yuko abantu bafise icyo bagirizwa yuko batobijyamo.
Yego.
Urumva rero hariho ibintu nk'abarundi novuga yuko bafise imenyero yuko n'abantu bagirizwa mara ibintu byo by'ubwicanyi yuko inyishu yabo ibonekera mu biganiro ugasanga n'ibintu byo kwijyajya ugasanga nk'umuntu yishe abantu nk'ibihumbi n'ibihumbi ugasanga hari ibintu bavuga yuko bagiye mu biganiro baca bagirirwa ikigongwe. Icyo rero nkabona yuko ibi bintu ari byo bituma mu Burundi hama injyane za cyangwa ibintu bya politiki byo kwica abantu. Icyo rero nkabona yuko ibi bintu uyu muhuza yavuze byo ndabyemera cyane. Uko bo baravuga yuko nko ku bijyanye nk'intambara yari iherutse nk'icyo ya SNDD na Buyoya yuko abasendede baba baragiriye ikigongo. Bityo rero nkabona yuko arakamenyera ari ibintu abarundi bari bakwiye kumera nk'abo mera nk'ababivamo gatoya. Uko ugiye kuraba ukacuraba nk'iki gihe twavuga yuko turi nko muri demokarasi mu gihe cy'amatora nkavuga yuko ari byo abarundi bari bakwiye kumenya. Kuko nk'igihe novuga yuko nk'iriya ugiye ugafata nko mwiri byabaye ugafata nk'abantu baba barishe abantu bacuvuga ngo bajye mu biganiro ngo baze kugabura ibijyanye n'ubutegetsi cyangwa bajye mu biti jye mbona yuko atakamaro byo bimaze ahubwo byiza ibiganiro byojyamo abantu atacu bafise icyo bagirwa mu bya politike. Kuko nk'ufise icyo yagirwa yishe abantu ibihumbi n'ibihumbi yaba umusozi cyangwa yaba uwundi wose ahubwo yohanwa bakurikije amategeko batarabye umugambwe cyangwa bataraje urwego batarabye igiti arimo.
Yego me murakoze murakoze
Pacifique. Urumva bagiye gufata ibiya by'agafabere bagafata yuko uwo yabamuretse jyewe numva atakamara atanaho abarundi twogera mu iki gihe uko bofata uwo ari we wese agahanwa bikurikije amategeko batarinze kuraba nkunzi cyangwa naka. Ibi rero by'umuhuza yaraye afasheje numva yuko ari
Lego me urakoze ku cimbiro cya Pacifique reka duhene jambo Evariste mwiriwe neza
mwira cyane
mwiriwe murafite ikibazo murafite cimbiro turiko tuvuga cyane ku rugendo rw'umuhuza Benjamin Mkapa arangije mu Burundi akaba yagize nico atangaza ku byerekeye abuja mu biganiro eka no ku byerekeye leta ihari muri iki gihe tuga ku ijambo.
Yego je nashaka kuba hari nyine yashikirije kuganje ndumva ko ibiganiro byakubategurwa muri Tanzania ro byose bihagarara kuko yamaze gucurubanza turabye nka opposition ibyo yahora irekarama byari bijyanye ne yuko kiye kiringo cya nkuru nziza kitemewe n'ibindi nyine nk'ubwirya namaze kuba ari nk'umuhuza yarahagarikiye ibiganiro ko yamaze kuvuga rya jambo ku mugaragaro nta kamaro ko kubandanya ibiganiro kubwanye numva ko byose bihagarara ngaho kuko yamaze gucurubanza. Ikindi nacyo nocyasaba izo mpande zibiri zose nk'uko umuhuza amaze kubivuga bose boroshye bagira ibyo bahebye mugabo bareke impari zose zigarukira ngaho rwego rero ntitubandaye twibera mu mahoro nk'uko byari bisanzwe.
Murakoze Evariste reka duhe ijambo madame Pascal Minani agira icyo avuze ku byashikirijwe na Pacifique aho cyane cyane avuga ko kudahana ari inyifato mbi cyane rwose ariyo ituma ubwicanyi bubandanya muce murangiriza no kucimvira ishikirijwe na Evariste.
Ngo tunavuga iko icyo Pacifique yavuze na genda gishibisi kudahana bigomba guhagarika muri sosiyete y'u Burundi kuko namba dushaka yuko tugendera ku mategeko tugomba kubaha abandi dusangiye ibihugu nta muntu afite uburenganzira bwo kwicana nana bivuze yuko idishi ubugihugu cyacu ni impunity. Kudahana icyo kintu kigomba guhagarika abantu guverinoma ifitiye preuve apana abo yiyumvira apana ababeshewe n'abandi hoya abifitiye preuve yuko bagize ubwicanyi nta mpamvu n'imwe yakucana nawe kuko mu bihugu byose byo ku isi nta guverinoma n'imwe n'ibihugu byateye imbere nta guverinoma n'imwe ihora yicarana n'abantu bafashe inkoho bakica abanyagihugu nk'abandi. Ngarutse ku kibazo nyaruka ku kibazo Ndagijimana yavuze cy'ubukene icyo kintu cy'ubukene kirakomeye mu Burundi kandi byo nibaza yuko ahubwo umwanya abarundi dutakaza turiko turavuga ibintu bya manda bitakiri ya rapaje twagombye kwicara hamwe tukaraba ikibazo cy'ubukene kuko uyu munyagihugu akenye wa muntu ashaka kumumanipira acamuha amahera
je muramvuga nti ndatinya ibizoba mu 2020 kuko nambe igihugu kibandanye gikenuka abanyagihugu bakabandanya basonga babandi bafite amahera bari hanze bazoca barondera abo bashonje nyene baca baha amahera babahe n'inkoho urumva ibintu birashobora kuba bibi gusumba uko byari mu 2015 urumva rero ubukene niyo ngorane guverinema na opposition bagombye kwicarira hamwe bakarondera inyishu ndaje kubya Evariste yavuze yuko Mukapa yaciye urubanza nibaza yuko Mukapa yigeze kuba president kandi n'umuntu ahumuye avuga ibyo azi kandi avuga ibyo nawe abona selon l'experience yaronse ari umu president hama na experience abona mu bindi bihugu kumva rero ko yaciye urubanza kubera yavuze yuko guverinoma itakucana n'aba abisha abanyagihugu nibaza yuko yavuze ibintu nawe iyo yari kuba ari mu gihugu ciwe ari kuri president ari kuri presidence ari warongora igihugu ko nawe atari kwemera kwicarana n'abatanzania bisha abandi batanzania ngo kubera batemeye amaresulta ya maereko
tubibutse inshuti mwese komunika muri bandanya kumviriza ni radio ijwi rya Amerika turafise uwundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika ni Kiza miriwe neza
miriwe
murafise kibazo murafise icyumviro
ndiyo icyo nagaruka ku umutekano w'igihugu cy'u Burundi ndumva kuva kera ibintu by'intambara byagumye kuvuga mu gihugu cy'u Burundi ndumva hagati hari umuntu wagarutse ku gihugu cy'ububurigi aho ngaho ndumva igihugu cyakagwa abaturage baba bakagombye kureba uko umutekano wabo uri mu gihugu abanyamahanga ntibabiteho kuko umunyamahanga nabo abafite ibintu bimugenza ikindi nagaruka ni ukureba intandaro ni igiki gitera umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi aho ngaho naho abanyapolitiki bo mu rwego rwo hejuru ndumva bakwicarana nk'impande zombi zitavuga rumwe n'igihugu nabo bakwicarana nagaruka kuri uwo Mukapa nawe ndumva nawe nk'umuntu ufite inararibonye muri kano karere k'ubuyaga bugari yareba uburyo yakumvikanisha n'ibihugu byo mu karere nabo bagira icyo bageraho bagafatanya mu kugara amahoro mu gihugu cy'u Burundi.
Murakoze Nikiza. Muri hehe Nikiza?
Ndi Kampala.
Ni Kampala. Murakoze cyane rwose. Reka duhe n'ijambo hari umukiza muri neza. Mwiriwe neza, murafite ikibazo, murafite icyumviro.
Yego. Ngo umutume wisanzwe kuvuga ko cyane icyumviro cyiwe. Ariko uri umuntu w'umutumwe utumwe ngo tubabone bikavuga hakurya. Kubera urumva gucagura mu gucurubanza, urumva ibiganiro ubu ntibikino, urumva abantu mu gucurubanza yavuze yuko ngo leta ihari hamwe n'amategeko navuga yuko n'ubutungane yuko batabiganiro bojamo nayo hajya wumva ari umuntu wese arashaka wumva akatuvuga ibintu nka birya uri kuraho impande zibiri ukavuga ibiganiro bitaraba wenda ibiganiro kwanza bikaba mu bwa kurya hajya ngo yahengamye cyane rwose bikomeye.
Murakoze hari umukiza. Reka duhe ijambo Madame Pascazi Minani. Icyo ni ikibazo mushikirije cyamaze gushikirizwa mushiranahe hari umukiza reka n'umuhuza twavuze ko yagishikirije akaba yatanze imvo kandi tukakwibutsa ko umuhuza yaronse akanya ko kumviriza Abarundi yaramaze kumviriza agashika nka kabiri. Reka ariko duhe ijambo Madame Pascazi agira icyo avuze ko byashikije ubwa mbere na mbere na Nikiza.
Nikiza ku bintu bibiri yashikirije, icyo ndabishigikiye cyane ni hamwe yavuze yuko abanyamahanga baba bafite ibibagenza, ibyo ndabishigikiye. Hama ikindi cyumviro yatanze cy'ibihugu byo mu karere, icyo kintu ni cyiza cyane kubera ibihugu byo mu karere u Rwanda, Congo, Tanzania, Uburundi, Kenya biri muri East African Community bibaza yuko ikibazo cy'u Burundi byagombye kubyiga de près, bagombye gukurikirana ikibazo cyo mu Burundi hasi kuko u Rwanda ruregereje amatora, Congo iregereje amatora, Uganda yaraheje amatora yayo, urumva ibihugu bigiye bitanitanirana umupira nkaho mengi ngorane y'u Burundi labo Burundi gusa ntibishobora gufasha akarere mugabo bagiye hamwe bakaronderera inyishu ingorane y'u Burundi haba ingorane muri Congo uko n'ubu mu media society tubona nkaho mengi muri Congo kajagari karatanguye nabo bakaraba nubwo Congo itari muri East African Community mugabo ni igihugu kibanyi cy'u Burundi akajagari kaba muri Congo kakwafekta u Burundi kakwafekta u Rwanda uwo n'icyo kintu nikiza avuze cy'ibihugu byo mu karere bigomba kujya hamwe bikaje biraba bikasirara sekirite y'ikindi gihugu n'icyumviro kiza cyane kandi ndagishyigiki kuko nibaza ko umutekano mwiza w'u Burundi uzaba ni nyungu kuri Congo ni nyungu ku Rwanda ni nyungu kuri Tanzania hama icyavuzwe na Harumukiza kuvuga yuko impande zibiri zigomba kwicara hamwe zikaganira. Nibaza yuko hari abantu bumva ko opposition ari opposition iri hanze gusa. Mbega kuki mutiyumvira iprona? Ntabwo ari opposition. Kuki ntawe wibaza ati iprona yiyumvirike. Kuki ntawe uvuga ati FNL. Erega opposition ni umugambwe wose utemeranyije n'umugambwe uri ku butegetsi. Umugambwe utari ku butegetsi iyindi migambwe yose iba ari opposition. Mugabo mengo abarundi bavuze opposition batababona bari hanze hoya opposition ni prona nayo iri mu Burundi opposition ni FNL ni bije mu mitwe y'abarundi ntitukavuge zese opposition ngo duce tubona minana ari hanze ntitukavuge opposition ngo duce tubona bamvuga inyumvira cyane pacifique cyane abandi bari hanze hoya opposition sabo bonye
mu Burundi hari migambwe 42
urumva rero mu bafite icyo bavuga aho bavuga ngo impande zibiri n'ukuraba nacyo icyo iprona na FNL ivuga.
Tubibutse nshuti mwese kamuka mabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe kandi na Johnson. Johnson mwiriwe neza?
Mwiriwe murakomeye?
Yego muraho namwe?
Yego ndaho murakoze kumpa umwanya wo kubaza ikibazo.
Yego.
Nagomba kuramunda mukirize mutumire.
Narakumva.
Numvirije kiganiro ariko aravuga yuko ikishe Burundi kuva kera ari kudahana nje cyo turagihuriza ko mugabo ikibazo kihari nuko gushika n'iyi saha mwamuhaye ijambo ku Ijwi rya Amerika hariho kudahana ahubwo gusumba nuko utahigeze urumva ikibazo kihari ahubwo hari kudahana hakongera hakaba n'ububeshi bukomeye gose ububeshi na cyane cyane bufatiye no kubyo wenyine ariko aravuga kuko ibintu byose ariko aravuga arazi neza yuko iyo yita ngo ni opposition iri Bujumbura nge nta mugambwe n'umwe ndimwe kandi sindigera ntora kuva mvuka mbwi imyaka y'ugutora ndayifise mugabo ikintu cyishe Burundi n'ubu arazi neza yuko iyo migambwe yose ariko aravuga ngo ni opposition iri Bujumbura nta n'umwe ku izina ni opposition mugabo n'abantu bari hajya bateretse hajya kugira bitwe izina rya opposition sino ntajwi bafise imbere yasendede ibyo ni ibintu bizwi kandi kibabaje gose rero ni ukubona umukobwa umupfasoni nk'uyo turi mu gihugu kimwe azi neza ko yize amashuri atari make muga akubahwa kuvuga ibintu by'ububeshi ku iradiyo azi neza ko ukibona yuko automatikma yuko ahora avuga ngo ntabwo nta mugambwe n'umwe ahengamiyemo ibyo oye birateye ahubwo ko n'ukundi ni kunarinda ni ukurinda kujya ku iradiyo ukavuga ibintu nk'ibyo.
Johnson
we
mwavuze ko ikibazo ari kudahana icyo ni kibazo gihambaye cyane gose cyaravuzwe n'abarundi benshi mwavuze ikibazo cy'ukubesha icyo ni kibazo gihambaye cyane gose mwebwe muri ko muravuga ko hari imigambwe bateretse n'imande
bateretse abayiteretse extended bakoresheje amahera ibyo nta bintu n'umwe atabizi n'umuntu w'umwana w'urucuko ituri abana n'ibintu biboneka bakoresheje amahera barabatereka hajya bakabaha ibiti vuguku niko bimeze muri Afrika. Afrika mu minsi yahere na telefoni ndiko ndavuga yuko jewe ni ibintu biriko biraba mu Rwanda jewe ntibyashyigikiye kubera ingorane za zindi nyene kandi nicyo bituma Afrika biragoye surejo iragoye kugira izoro nk'amahoro mu gihe hakiri abategetsi muri surejo badashaka kurekura ubutegetsi byose niho bihagaraye niho bihagaze ibintu byose nta kurondera agusha drafti nawe nyene rero nicyo kimbabaza nawe nyene narabizi
yaba ubuye
ibintu mu Rwanda himirije amatora Kongo himirije amatora muzora be mu minsi imbere ibintu bizaba mu Rwanda kubera iki kubera badashaka kurekura ubutegetsi mu Burundi nuko nyene byagenze Kongo nuko nyene bizogenze
Johnson
so yuko abantu bamenyera
Johnson murashaka kutubwira umugambwe mu Burundi utarimo indyane utarimo imirwe
utarimo imigwi.
Ego.
Umugambwe utarimo umugambwe utari imigwi je ni mukuri ya ibintu by'imigambwe ntabyo zijewe. Umugambo gusenda byumviriza je nakugiye yuko sinije teresa ku bintu by'imigambwe genja muri logique. Umugambo rero iki kintu kimbabaza no kubona umufasi nkwemba naze muva ku radio kujwi rya Amerika nyene nzi neza ko yize. Yarize ibintu bikwiriye nawe nyene narabiye. Umugambo rero ukuwaka kujya ku radio nubwenge afise akavuga amajambo ariko aravuga azi neza yuko ibintu byose karavuga ari by'ibinyoma gusa ni ibintu bibabaje gose
ntibaduhaye karorero
uburundi buzokira gute ehe hari ingorane nyine
woduha karorero k'ikintu yabeshe
ikintu yabeshe nuko iryo jambo nyine ndamufatiye ko hagije kuvuga yuko ngo mu Burundi ngo kwereka ingo abantu ngo bavuze ngo opposition ngo twumva opposition ngo n'abantu bari hanze nibyo nyine n'abantu bari hanze opposition iri Burundi ijya ni kwizina babatereza hajyaye bakereza hajya uramaze kumva nka Jacques Bigirimana yari karavuga ujya aje umwego ni porte parole wa Peter Nkurunziza
uri kuvuga ko atamugambwe atavuga rumwe na leta uri mu Burundi nawe we ntiri kuravuga ukuri nawe ntiri kuravuga ukuri reka duhe ijambo
n'imigambwe ya Kenya kugira baronke inguvu byitwe amakunga abone ngo ni opposition or ki se opposition
reka duhe ijambo mufaso ni Pascal Zimane agira icyo avuze mukanye gatoye cyane rwose madame Pascal
yo mushinga ntahe Johnson uvuze ikikuri ku mutima kandi ni demokrasi mugabo kuvuga yuko navuze ububeshi ngo kwena navuze yuko hariho opposition mu Burundi nibaza yuko abari mu mugambwe wa Iprona nabari mu mugambwe wa FNL nibo bakwishura nkuko uvuze ko utari mu mugambwe naje sindi mu mugambwe pour une seule raison sinemera imigambwe kuko pour moi ndashaka gukorera igihugu cyanje ntari mu mugambwe nta mugambwe numwe ndimo nabari mu migambwe bari ngaha barashaka kubwira nta muntu numwe arambona njya mu migambwe urumva rero gufata ama imigambwe iri mu Burundi si tumugambwe Iprona wabayeho imyaka myinshi kugira ngo uje kuvuga yuko Iprona yategetswe cyangwa yateretswe hari je nibaza yuko ubaburindero abakuru ba Iprona bo bonyine nibaza ko aribo bakwishura kuko n'umugambwe warongoye igihugu imyaka myinshi kumva yuko rero ushaka kuvuga yuko nta bwenge bafite yuko barongowe na CNDD-FDD ikaba yarabateretse aho bari nibaza ko batutse kandi nk'umuntu mukuru nibaza ko hashobora kugira igihe wisubiraho ku byo bavuze ukabarondera ukabasaba ikigongwe kuko gutukana ntabwo ariyo objectif yo kugira ngo duhane ibyiyumviro.
Madame Pascal mu gusoza yanashaka ndabasabe murabona ko mu Burundi nk'uko bivugwa ikibazo cy'ubukene kirahanze barundi eka bifungurwa bisiga bizimvye ubukene ku masoko eka ubukene bw'ibidandazwa ivyo byose ni ibintu bihambaye cyane rwose ikintu muvuga abarundi boshira imbere aho buca batangura ibiganiro mu kwezi kwa mbere nkuko mpuza bitangaje ikintu boshira imbere ni kihe cyane
ndinaza ko ikintu bashira imbere kandi gihora kimwe prokipe no kugwanya corruption bagwanye corruption kugira ngo bikeya biri mu gihugu bibe partagé abanyagihugu basangire ibiva mu gihugu nta bakumira abandi ntihakagira abafata iby'igihugu ngo babikoreshe mu nyungu zabo bwite nibaza ko question imwe yaba vraiment priorité no kurwanya corruption mu Burundi kuko igihugu kirakenye deje kuba hariho na corruption iteye imbere nibiri ko birafasha igihugu ahubwo biko biragisubiza inyuma hakabaho bonne gestion y'ubutunzi bw'igihugu hama bakarondera ingene bashaka kubandanya ba developer amarelasiyo imigenderanire n'ibindi bihugu bishobora kujya bifasha abarundi bakarima bagatwara hanze cyangwa bakagura ibindi bivuye hanze mugabo ku giciro cyemewe
ikintu boshira imbere naho kugira ngo ibyo biganiro bize vya va mu nzira haboneka amahoro aramanikiye mu kanya gatoye cyane gose amasegonda make
ikintu bashira hamwe ikintu bashira kuri agenda mu biganiro ni gute abakumiriwe bashobora kwinjira mu gihugu hama bakaza gutegura amatora y'ibihumbi 2020.
Madame Pascazi tura gushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo tuganire twari twatumiye Madame Marie-Louise Barichako ntigushika ubu ntitwamenye icyabaye ariko telefone ntiyashoboye kwinjira. Turashimiye rero abanywanyi b'iradio Ijwi ry'Amerika bose baduteye akamo bakabaza ibibazo. Turashimiye na ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, tukaba dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ikiganiro. Turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.